Ibyo bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe Save the Children gisata kijeje indero mu nkambi ya Nduta rivuga ko benshi ari abo mu mashuri shingiro babyara bakiri bato bagaca bacika ababyeyi bari bakiri intabyi. Muri bo Save the Children ivuga ko hari abafatwa ku nguvu abandi bagahendeshwa amafaranga n'abigisha abantu basanzwe hamwe n'abanyeshuri bagenzi babo. Ikibabaje ni uko abakora icyo cyaha badahanwa bikomeye kugira abandi bafise ingeso nk'izo bigireho. Ku bw'icyo kibazo igihe Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta hama rivugana na bamwe mu bahebye amashuri kuba ikibazo cyo gutwara inda batifuza. Bavuga ko babayeho mu buzima bubi cyane ku mpamvu zo kubura imfashanyo zikwiye.
Ndiga nyene cyambona umenga ndafise inda cendaheba ku ishuri kuranye n'abanyeshuri twigana umenga baguma baranyinuba ngo ndakuze unabungu n'abana cyambuka tere nanjye reka yenda bihebe ko bigenze nkuko atireka mebe ku ishuri ndahemeba ku ishuri ndagenda ku bitaro barampima apfukatuwe urafisi inda sinaguma ngaho nyenda tuli yanguma ngaho hamanda byara umwana maze kubyara umwana gusa sinarose imfashanyo ikwiye maze gutaronka imfashanyo nyene ikwiye ndagumaho ndabura nyene n'igisindi cyo y'umwana ndabura byinshi n'amasabu naragoye
hariho bagenzanje amaze gutwara inda ku bw'ubukene bwaca bituma utwara yandi utifuza hano n'andi bariko baragenda ku bagabo mu bintu nyene batagomba gacisanga rero bariko ahura n'ingorane nyinshi cyane.
Iyo bamaze kwibaruka kenshi nta mfashanyo baronswa kandi ntibaba bagisubiye ku ishuri hanini usanga bareze abana babo gusa. Abandi bavugiye kuri mikro y'igihe Amerika bemeza ko n'abigisha bo ku bwabo baburabuza abigeme bigatuma batwara inda batifuza.
Mu wa gatandatu niho ndahora ndiga hanyuma bivanye n'umwigisha yahora twigisha ukuntu yandondera ndaramwankira gusa yaragomba kudukundana nyamwankira kuko benshi baravuga akagwaye umugera ndamwankiye hanyuma tukoze ibibazo kubera ndamwankiye yaca ankata amanota uramara kuntera inda amaze kuntera inda nca ndaheba ishure mu nyuma avamo ariyandikisha arahunguka yahungutse kubera abapurane barimo bamurondera yantera iyinda nkiri ku ishure ubu nyene gicyo ndipfuza ko ndabyaye ndipfuza gusubira ku ishure mbandanye kwiga amashuri nyene ndariko.
Bamwe mu babyeyi bahaye ikiganiro igihugu Amerika bemeza ko icyo kibazo kihari kandi giteye agahinda imiryango. Bavuga ko icyo kibazo gituma imfubyi zitera ziyongera uruko bukeye. Basaba leta ya Tanzania hamwe n'amashyirahamwe yabijejwe gufasha cyane abigeme kugira bashobore kugera ku kazoza kabo keza.
Nk'impunzi n'ukuri icyo dusaba cyane cyane UN na leta ya Tanzania ni uko twabasaba yuko hoba inyigisho habe inyigisho nziza kanatsinda twosa n'amashengero mashengero bagatanga inyigisho n'ibintu by'akamara maza twovuga mu makambi n'ibintu vyisubiriza umwanya wose vyama vyabaye ngira mavyumva ibintu ugasanga n'akamara maza
rero ayo mashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu twosaba nk'ikigo cya IRC naco mu gihe abana bafise ibibazo bakakwirikirana neza bikwiye.
Mu kwezi kwa cumi umwaka uheze leta ya Tanzania yatangaje ko izovanaho intambamyi zose zo kujya mu mashuri. Leta yafashe ingingo ko abanyeshuri bose baheba amashuri kubera imvo zitandukanye harimo guterwa inda batiteze bazoronka amahigwe yo gusubira mu mashuri. Gusa mu nkambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu biraboneka neza ko benshi mu baterwa inda badafise ubushobozi bwo gusubira ku ishuri ku mpamvu z'imfashanyo nke baronswa. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Chovini, ku bw'ijwi rya Amerika.